Abishika kumugwa mkuru wa Kenya na ihobi mugatondo kukuru yu ambele prezida yivasiti nda ishimi ya kiliwe na mkuru wa tabuwa mwenu utegeti Raila Odinga yachiri ajamu kisagara cha Kisumu murengero gicho gihugu wakabaina we mshisi witeka wa ambele umunya mahanga ageze muru wa muji huko mugenziwe uhuru Kenyatta abivuze umukuru gicho Burundi ya savze ya wagwiza tunga wanya Kenya kuihutira kujani mitahe mugihugu.
So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase the investments in Burundi. Our country is ready.
Urugendo n'akaryo keza rero kugutumira abagwiza tunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cyacu kiriteguriye abagwiza tunga mvamahanga kandi twizera ko ubu aricyo gihe nyacyo tubikora kurindira imyaka 2 cyangwa 3 bishobora kubacereza. Abagwiza tunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi inyubako wa serivisi amagara y'abantu amasoko ntanga ngugu ubutare n'agataka ubutwara abantu n'ibintu mu kera rugenda amabanki ubuhinga bwa none n'ibindi.
Banking, ICT and others.
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari Kisumu n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day aho abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoloni babongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe.
Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi.
Nyakubahwa reka mfata aka kanya ko kubaho wasubiriye akaba n'inshuti magara yacu Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye kandi dufasha aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifite kimazi hagati y'imirwi yacu. Muzo twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigendanire hagati ya Kenya n'u Burundi sanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na Perezida Ndayishimiye twashingiye intaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufashanya hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo ibisata by'uburimyi, ubworozi, uburozi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye ku bijyanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu.
We also signed sports culture and heritage which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations.
Niko Uhuru yemeje. Perezida Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'u Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia.
With regard to peace and security on the continent, we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
Kubyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziriko zikora ibikorwa inka. Kubwibyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isungereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Shebab kugira ngo dutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifite ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wose wo kugabanya Neko muri Somalia.
Everyone must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
Niko se Barundi yashimangiye Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakazwa.
In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review.
Muri intumbero abashikiranganje baje gushora imari n'urushuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bigendera hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa. Mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira umushyitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu wa Madaraka kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afurika y'Ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushyitse ibyifuzo by'abanyagihugu bacu
ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye yatuwe mu nzego za leta yanitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11. Eloge uri kaneza ijuja ya Amerika.